Inkuba ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirasamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa Mungu. Itariki 9 z'ukwezi kw'9 umwaka wa 2018 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri sanga mwumva iminsi yose kuva saa 10 gushika saa 11. Ku munsi wa Mungu tuganira ku bibazo n'ubuzima bw'ugwaruka. Uno munsi turaganira n'ugwaruka rwifuza kuja mu mwuga wo kumenyesha amakuru. Mu gihugu cy'u Burundi ku mirwa mikuru y'amakomine yose haratunganijwe ku itariki ya 24 z'ukwezi k'8 ihiganwa ku bana bazokwigishwa umwuga wo kumenyesha amakuru. Mu bushikiranganji bwo kumenyesha amakuru bavuga ko iryo higanwa ryari ritumbereye gukaburira abana gukurikirana uwo mwuga. Ni mwuga ni higanwa ryari ryatunganijwe na Leta y'u Burundi yifatanyije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU vyitaho abana ku isi. Rero uno munsi turaganira na bamwe muri abo bana bari muri ayo mahiganwa, batubwire uko amahiganwa yagenze n'icyo bifuza gukora muri uyu mwuga wo kumenyesha amakuru. Mwe mwese rero mwifuza cyangwa mwoba mwiyumvira kuzoja mu mwuga wo kumenyesha amakuru, turabahamagariye muhamagare mubazibazo mushikirize ibyiyumviro kuri uno munsi wa Mungu. Mu munsi wanyu ugwaruka mwese muduteze amatwi. Ikaze ku ijwi ya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi saa 10 gushika saa 11. Tubibutse ko mu Burundi imirongo migufi mutwumvira ko ni 19 na 22, mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Kazi rero mwese mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Umunsi wa Mungu tuganira ku bibazo n'ubuzima bw'ugwaruka. Mu gihugu cy'u Burundi ku mirwa mikuru y'amakomine yose haratunganijwe ku itariki ya 24 z'ukwezi k'8 ihiganwa ku bana bazokwigishwa umwuga wo kumenyesha amakuru. Mu bushikiranganji bwo kumenyesha amakuru mu Burundi bavuze ko iryo higanwa ryari ritumbereye gukaburira abana gukurikirana uwo mwuga. Ni higanwa ryateguwe na Leta y'u Burundi kubafasha igishyirahamwe. Ni higanwa ryateguwe na Leta y'u Burundi nako riri ryifatanyije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho ineza y'abana ku isi UNICEF. Mbega ugaruka mu Burundi bavuga iki ku mwuga wo kumenyesha amakuru? Reka twumve bamwe muri bo. Aho mu ntara ya Kayanza abitavye iryo higanwa ku rwego rw'intara bamenyesheje ijwi rya Amerika ko kuronswa amahirwe yo kuja muri iryo higanwa ryo kwigwa umwuga wo kumenyesha amakuru ari amahirwe kuri bo. Mugenzi wacu Fidelite ishatse iwe yateguye iyo nkuru, tubatega batwe.
Abanyeshuri berwa n'iryo higanwa muri komine ya Matongo muri ako rw'u Burundi baraye ntibuca. Abo twabonye bagitavye barenga 200. Muri abo banyeshuri batubwiye yuko Iyo higanwa mwe boyitsinda bazobateye intambwe.
Cyane je kora nyene iki kibazo numva abandi bazagukora. Biranejereje cyane ko nje ngaha bikangwa ko bikanezereza cyane. Igituma naje nje kora iki kibazo ngaha. Ndiko ndumviza nk'amenyesha makuru ngene akora avugira ku radio. Ndanezewe bamvuga ati nanje yo bandi ngaho abandi bashye. Uje ndabishaka.
Kugirana.
Kuvugira ku radio nk'uko abandi bakora avugira ko ndumviza nk'inganiro ndumva ko binezereje.
Ndabikunda koko iyo nahe mu mugabo kumenyesha makuru abantu baramenye urukundo afitiye igihugu kae na wene aramenyekana ahantu henshi
ndabikunda gusa nshaka nyene ndabe nanje ko nashobora mugabo kumenyesha makuru uramenye ibintu n'ibindi ukamenya ibivugirwa mu gihugu n'ibiri hanze y'igihugu
ico kibazo mu Burundi bwose cyakozwe imici ibiri ku bigwa mukuru ma komine kandi cyari gihagarariwe n'abahanuzi bamusanyi bajeje ibibano bafatikanije n'abarongoye indiro ma komine hamwe nabo mwishira mu gihe mu Burundi ku ruhande rumwe abo banyeshuri babazo kivunga utubazo ukiza kishura
muze murumvira kandi ntabwo usabwira ngo jewe we kiriza gusa kandi ubu ndaburutse ku gwambe
ibyizwa shingiro rishasha rigenga Uburundi byatowe byari vuga izina uravuga itariki ucuvuga n'ukwezi
muri kapi
ucuvuga n'umwaka
bahereje kwishyura ibyo bibazo abakobwa 10 n'abahungu 10 nibo batanze inyishu nziza maze bacaronka uburenganzira bwo gukora ikibazo kigira kabiri ico naco bakibaje mu Gifaransa kandi bandika icyo kibazo nacyo nyine giheze haciye hatorwa abana babiri gusa bagizwe n'umuhungu hamwe n'umukobwa abo nabo bazoca baja mu higanwa rya nyuma rizobera mu ntara ya Gitega itariki ya 31 z'ukwezi k'umunani rikazohuza abana bagera ku 258 iryo higanwa riheze abazoba baritsinze bazoba bagizwe n'abakobwa 18 hamwe n'abahungu 18 ishyirahamwe mpuzamakungu UNICEF rizoheza rikurikirane mu kubigisha uwo mwuga kumenyesha amakuru mu kiringo cy'imyaka ibiri hagataho abana baje muri amahiganwa bategerezwa ko bafise imyaka iri hagati ya 12 na 16 ariko rero bikomine amatongo twabonye umuhungu yitwa Nimbona Egide yiga mu mwaka wa mbere mu gice cy'abiri cy'ishuri shingiro nawe yarafise imyaka 17 yaje gukora iyo higanwa kandi azi neza ko arenza imyaka isabwa
nari numvise bavuga yuko ari imyaka 16 ariko kumva zuko nari ndabikunda navuze ati reka nze ngende bazo batume banyankira nagiye kuko umwuga wo kumenyesha makuru ndabikunda cyane ubwanje amahiganwa karakajyo keza
ne nko uhamwe bo kwankira bakagusubiza inyuma
ndaza kugenda shapfuye nyene kubera ne numva ndabikunda cyane kubatunga ni je bihiganwa ikintu no basaba nuko natwe gwa 12 bo dushiramo kuko natwe tuba tubyifuza harimo mwa benshi nkanye nkaje we cyane umva ngenda mbabaye kubera icyifuzo cyanje kitazoba kigikunze
uyu musore bahavuye bamwankira kuja mu higanwa yamara harundi yagiye mu higanwa ariko ataronsa amahigwe y'ukubandanya uyu nawe mu iryo higanwa atashyize kure mu byifuzo afise ni ukuzoronka ishure ryishe umwuga wo kumenyesha amakuru
nka segisiyo boduha nko mu cyenda nohiga segisiyo yigisha ubujunalisti niyo noshaka ni kubera ntarayibona noyiga kubera barangiye cyane yaba iyo segisiyo ihari yari cyeno yize kubera abajunalisti barangihera cyane cyane
kitse amashuri yisumbuye no makaminuza arenga 10 ari mu Burundi nta namwe bigisha mwuga kumenyesha amakuru ishuri ryabyigisha ryugiye mu ntango z'umwaka w'1990 1990 mu kurindira ko habaho ishuri ryigisha mwuga kumenyesha amakuru bamwe bashaka kuwukora baja kwimenyereza canke bagasaba ukorera bushake mu maradiyo no mu binyamakuru byandika kugira ngo babimenye muri komine Matongo mu ntara ya Kayanza Fidelite Shatse ijya Amerika.
Warakoze cyane Fidelite Shatse kuri iyo nkuru. Inyuma yaho rero habereye iryo higanwa mu ntara ya Kayanza ku itariki ya 31 niho haba ihiganwa ry'abana bamenyesha amakuru ku rwego rw'igihugu cyose cy'u Burundi byabereye mu gisagara ca Gitega, dutega amatwi mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana niho yarari haducire ku mayango ko byagenze.
Inyuma y'iganwa ku rwego rw'amakomine hakaboneka abana babiri kuri buri komine bazoserukira intara abana bamenyesha amakuru babiri bazoserukira buri ntara bamenyekanye ni mu iganwa rya nyuma ry'ijonjora ku rwego rw'igihugu ryabereye mu gisagara cya Gitega abo babiri bazoserukira buri ntara bamaze kumenyekana ntibatevye kugaragaza umunezero wabo ndetse bakizeza abandi bana ko bagiye kubagirira akamaro kanini ndayishimiye Corinne wo mu ntara ya Kirundo arashe icyo yifuza gushyira imbere mu mwuga wiwe nk'umumenyesha amakuru w'umwana
ibyo shaka nyene ni bijanye n'ibintu by'agatunga k'abana
nyene numva ari byo bintu nashaka kunganira aha mu Burundi agateka kabana nibaza yuko hariho nyene nipo tutarashika kuko hari abana bafatwa ku nguvu ntibaburanigwe hari abana babimpfuvyi ugasanga ntibagira icefo na ruguru
giruko ushaka Emmanuel wo mu ntara ya Muyinga atabana bazoharonkera koyoko
hari nk'abana bashobora kuvuga ati jewe nk'ibibazo by'iwanje usanga ntafise ukuntu nobishikiriza ugasanga nk'abajye abajournaliste bakuru ugasanga nta bintu boza kubabwira ariko uri umwana biroroshye yuko mwoganira n'abandi bana mugenzi wawe hama nawe ukagira icyo ushikirije
ndayizere Edgar wo mu ntara ya Kayanza nawe ati
kero wa mwogotera imbere nogerageza kuza ndavuga amakuru ariyo kandi yizewe jewe mu bisanzwe nsanzwe ndi umuntu akunda siporo byongyohera mvuga nk'amakuru y'inkino kuza ndishikira nko kubibuga bibera ku imikino
Jome Ndikuriyo umuyobozi mukuru mushikiranganje bujaje byo kumenyesha makuru arashimye kwiryohiganwa byagenze ariko akavuga ko akiragaze kugwaruka kubijanye no kumenya ibibera ijya nino
nibyo agahaze kariho ni nayo ntumbero dufise y'ugukaburira ugwaruka gukwirikirana cyane ibivugwa mu gihugu gukwirikirana ibivugwa mu bihugu biduhana imbibe ikaba kagira urubumenyi muri rusangi gutuma bashobora gukwirikirana uko isi birikiragenda nivyo bizobona bafasha no kubaka igihugu cabo hama rero hari hadahaze kubera amanota twaravye kiretse intara ya Cibitoke yaronse amanota meza cyane dufate 38 wa mbere ku 40 abandi na amanota agaze hagati ya 15 na 23 ku 40
abana bamenyesha makuru twari tumenyereye ko ari gikogwa ishyira UNICEF yari menyereye itunganya ariko n'ubwa mbere igifatanije n'urwego rwa leta kuva mu makomine Jerome Ndikuriyo yavuze igituma leta yagikurikiraniye hagufi
hari imigambi irangurwa ifashijwe n'uburyo bwa UNICEF ariko uko twari twagiye turabibona nuko uwo mugambi warimo akanenge abo bana batogwa mu ntara zitarenga 5 ariko ubu twashatse yuko uwo mugambi ukwiri igihugu cyose twarashatse yuko habamo umuco mu gutanga ibyo bibazo no gutora abo bana twarashatse kandi ko hobaho amahigwe angana tufatiye ku ntara kuvuga igihugu cyose kandi habamo n'amahigwe dufatiye kubana bugwaruka bagizwe n'abahungu n'abakobwa
ababyeyi b'abana bagize amahigwe yo gutsinda ikibazo barashima uko iryo higanwa ryagenze ariko bagasaba abana bo mu byaro gushigikirwa kuruta uno mubyeyi ava mu ntara ya Bujumbura bahora bita Bujumbura rirare
icyo dusaba UNICEF murabona abana ubunye bakeneye gufatwa mu mugongo hari ibintu byinshi abana benshi usanga badafise nka cyane cyane nk'abana biga bava mu mitumba nta buryo bafise ikare barabahamakaye adukaramu udukoresha tumwe ntatwa afise ugasanga umwana utwo yize nitwatundi nyene bataronka n'umusubiriramwe kubera uburyo buke utwo yize twatundi mu gatondo gushataha nitwatundi nyene harimo ikindi kintu nacho usanga nk'abana babi mu misozi ino nta amatelevisi baraba nta bimwe bya radio vacances aho bagira abana ino mu mitumba ntabyo ugasanga abana bamenye utunyene two kwishuri turaguye kwishuri gusa
abana bagize amahigwe yo gutsinda bazoca batangura inyigisho zijyanye n'umugabo kumenyesha amakuru abazo kwibanda cyane cyane kugateka k'abana igitega Fidel Antoine Sabimana kubwiza ibya Amerika
yarakoze mugenzi wacu Fidel Antoine yaduteguriye inkuru aho hari ku itariki 31 z'ukwezi k'8 kaze rero mwese muduteze amatwi cyane cyane ugwaruka kuri uno munsi cyuko turaganira ku mwuga wo kumenyesha amakuru kugwaruka twatumiye bamwe muri ugo gwaruka gwatsindiye ibyo bibanza byo kuzokwigishwa umwuga wo kumenyesha amakuru twatumiye Sabra Said Amor Sabra Saidi Amor mu ntara ya Gitega yatsindiye ico kibanza muri uyu mwaka twatumiye kandi na Joe Bizumuremyi nawe nyene ni wo mu ntara ya Gitega turi kumwe kandi ku murongo twatumiye Viviane Ciza wo mu ntara ya Muyinga Viviane wewe yari yatsindiye iryo higanwa haciye imyaka 2 naba ntihenze imyaka 2 cyangwa 3 aratwibwira neza muyihe wihe mugwi yatsindiye mu myaka iheze zo gutanga impanuro kuba hejeje gutsindira ibyo bibanza rero ka rero twakire abatumire bacu Sabaha Saidi Amor uraho neza
yego n'amahoro
urakomeye
yego nam
turagukeje ku kubona waratsindiye ikibanza cyo kwigishwa kumenyesha amakuru
yego murakoze
hamwe nawe Joe Bizumuremyi uraho urakomeye
ndaho ndakomeye ahantu
akazi rero ku ijwi rya Amerika nawe ndagukeje
Merci beaucoup.
Mm. Viviane Chiza, muntara ya Muyinga, uraho neza?
Yego ni sawa.
Eh, nawe naho haciye imyaka mike waratsindisha kibanza, ndagukeje nawe.
Murakoze cyane.
Mm. Kazi rero mwese duhere kuri kumbure duhere kuri Viviane wewe nyene wari waratsindiye cyo kibanza cyo kwigishwa umwuga wo kumenyesha makuru ubanza ukatwibwira utumva ko uri witwa Viviane Ciza mu ntara ya Muyinga ufite imyaka ingahe wiga hehe byagenze gute kugira ngo winjire muri iryo higanwa kugira ngo kandi utsindire icyo kibanza
ego kugira ntsindire menye ikibazo cyo muri iryo higanwa ubwambi twe twarakoze ibibazo ariko itwakoze nkaba bahejeje bora twe twahereye gukora ikibazo ekri ikibazo canditswe turakora turi abana benshi muri province hanyuma barakuramo abana 15 mu ntara nyene haheze igihe baragaruka baraprograma abo 15 baratwegeranya hanyuma dusha dukora ohade interview muri interview rero basaba kuramo batatu naragize amahirwe yo gutora igisebwa ndaba muri batatu ba mbere mu ntara yose
mfite
imyaka 20 nkaba ndi muri kaminuza ubunye ni mu mwaka wa kabiri mu gisata cya science de la communication
ni byiza cyane uri uracari ngaho mu ntara ya Muyinga aho uri kurigira ibyo byo guhanahana amakuru
oya kubera Muyinga icyo gisata nta kiriyo ubu ndi gucumbura niyo niga
ni byiza cyane kubona warabandanyije none nigiki cyagutumye uwiyumvira kuja mu mwuga wo kumenyesha amakuru wo guhanahana amakuru communication byatanguye kiri umwana canke byatanguye vuba
kugira niyumvire gukurikirana ibintu byo bya communication ubwa mbere nuko nari narabikunze cyane nkiri umwafashe marite nkiri muri abo bana bimenyetse umwuga wo kumenyesha amakuru narabonye ko ari umwuga uryoshe birankora ko ndabona nyene yuko ndabibanganiza
halo
halo
telefone yari icitse wabone ko ubibandanyije
atakintu byo nyicira ko ari ibintu byiza ibintu byo kubandanya nyene no kuzokora mu isadeza kandi
byiza cyane none hari ikintu wifuza kuzokora mu mwuga wo kumenyesha amakuru umwe mu bana twumvise yavuze ko yipfuza kuzokora mu bijanye cyane cyane no kuvuga sport n'imikino we hari ikintu mu mutangazamakuru yipfuza gushimika ko
ego narakoze ko cyane kwera baratwigisha cyane ibintu bijanye n'ama trois de l'enfant
agateka
kabana ibintu bijanye n'agateka kabana ndabona yuko ari byo nokoramo cyane kubera n'abantu kenshi baratsinizwa bakabura abantu babavugira cyane kandi ibijyanye na trois de la femme
ibyo bintu bibiri urakenyeze nziza cyane urakoze cyane rero nk'uko wabyigiye uraza gutanga impanuro utange n'ibyumviro ku bari bashasha bahereje gutsindira icyo kibanza cyo kwigishwa uwo mwuga tuje kuri Sabra Saidi Amor Sabra wiriwe neza uri mu ntara ya Gitega twibwire hamwe tubwire nawe ingene watanguye kwiyumvira kuja muri uwo mwuga cyangwa kwiga uwo mwuga wo kumenyesha amakuru
ego murakoze niryo neza ama nari ndabikunda narabikunze ndabona n'abana babirimwo bateye imbere bafasha abandi ndingira ko nanjye noronka ayo mahirwe yo gushika aho bageze abandi hama nkavugira abo bana
nawe wifuza gukora cyane cyane kuki mu mwuga wo gutangaza amakuru
kuvugira abana bo mu ibarabara cyane cyane
ni byiza cyane nawe ku rwego rw'intara ya Gitega waragize amahirwe wumvise umeze gute umaze gutsindira icyo kibanza cyo kwigishwa
narahimbawe cyane
birumvikana hama nawe jo mu ntara ya Gitega kandi ubu twibwira myaka yawe wiga hehe byagenze gute kugira ngo utangure kwiyumvira kuja gukurikirana umwuga wo kumenyesha amakuru
ego urakoze cyane oya amazina yanjye yose ni bizimwe ni byo kamayin ufite imyaka 17 ndiko nza kuri imyaka 18 ama ni nigitega nyene ni gamwe ecole de 300 ama jewe nunganye gatoyi umva nunganye gatoyi Viviane selection gende mu afa journaliste kuva mu 2015 simbase abavuga
yego okay
nakurikiye ba Viviane
aho hari mu mwaka
mu mwaka wa 2015 mwaka wa 2015
komere nawe uraza gutanga ibyumviro kuri kubana bipfuza kuba muri uwo mwuga
ubuherutse rero niyo twabaye abafashe journaliste sortant kugira ngo duhereze basadwa nabo
birumvikana nibura imyaka itatu
haciye imyaka itatu ni kubyita rero tuge twagiye barazita ama promotion nka ba Viviane bayise promotion 3 natwe tukaba turi promotion 4
ni kuvuga ko byatanguye haciye kubyita ama promotion 4 aheruka umva amahiganwa 4 aheruka wewe wabaye mu ihiganwa rya 4 Viviane aba mu rya 3
ego nuko rero kumva ko hagi amasection gera bwo gutandukanya nka ba Viviane barakoze ibibazo senge ama interview cyo kimwe na bo muri promotion iwacu nkagiye mukuba mukuba seleksione nagiriwe amahirwe kuko natanguye nkiri umwana cyane journalism nayo nayise comme talent nkora nsanzwe mvuga ku radio yino radio Umuze FM narahawe akajyo na Dr. Wako kuzandiye stima byaronje ndavugana n'abandi bana biciye mu biganiro by'abana kwa msaa inisesha ntombora yuko ikiragira iyo selection y'abafa journalist cyangwa higwe yo kuba seleksioni mwaka wa 2014 kwa msaa mu 2015 cyamba ndatanguranye n'abafa journalist ba promotion ya kane aribo twadugejeje mu mwaka
Viviane tugarutse kuri wewe ku batazi abafa journalist iyo programme wisigurira abatayizi mu gihugu abana batayizi kumure nabo nyene bazoze bariyandikisha kugira ngo babe abana baja mu mwuga wo kumenyesha amakuru amfa journaliste ibasigurira Allo Viviane
amfa journaliste nivuga yuko ari gisata cy'abana batohoza amakuru ku bana yene kubera baravuga yuko kenshi umwana arisanga hari arumva amerewe neza iyo ari kaganira n'undi mwana bangana gusumba kuzana umuntu papa cyangwa mama kude ariko kumubaza ibintu bijyanye n'agateka kiwe navuga yuko nako kaje nyine abana baha twebwe abafa journaliste turaronka kaje ko kwiga ibijyanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru ariko kandi n'abana bararonka abandi bana basanzwe nk'abana abataba bararonse amahirwe bararonka kaje ko kwisanzura mu kuvuga ibijyanye n'ubuzima bwabo bariyaga n'abandi bana
none mwiyandikisha hehe ico gihe byatangura gute kugira ngo mumenye uko icyo uwo mugambi uhari mwiyandikisha hehe
ico gihe nuko no byagenze UNICEF kwa school
haba ari ku biro bya UNICEF cyangwa haba ari ku ishengero haba ari hehe mwaje kwiyandikisha
kuba skuti abaskuti nyene bo mu ma komini cyangwa ama programme twabamwo nibo twaca ko twiyandikisha nibo bana bitubwira kubera kenshi ntabwo twaba tuzi barasansibiriza abana bakiyandikisha bakatubwira rero uwo munsi w'ikibazo tukagenda gukora ego
birumvikana Sabra rero wewe uri ngaho uhejeje gutsindira uwo mwuga wo kumenyesha amakuru n'ibihe bintu wipfuza kumenya cyane cyane muri uyu mwuga wipfuza kunonosora
nkeneye kumenya iby'abana bo mu ibarabara ukuntu babafashije abana nk'abaje abo bafashije bavugiye ahantu bageze intambwe bashyitse ko
tugarutse kuri Jona na Viviane mwomusigurira Sabra Kumbure ubuhinga bumwe bigisha bwo gutangaza amakuru ingene ubaza ibibazo ingene wegera abantu n'ubuhe buhinga babigishije Sabra iyo kurikiza kandi agiye kuzokwigishwa
ego Oriane mu buhinga twije muri batwigishije UNICEF Center yaduha amaformation ku buhinga bwo gutangaza amakuru journalisme de base na sensible de conflit. Turakora formation yo gutangaza mu buhinga bw'ifoto la photographie. Na formation byinshi cyane cyane kuri kuhinga bwa audiovisual journalism biciye ku masanamu, ku mateleviziyo, ku mbonesha kure. N'ubuhinga ubuhinga bwa journalisme de base na sensible de conflit n'ubuhinga navuga ati buciye ku maradiyo bwo gusamiranira ku maradiyo.
Viviane, nawe mu kumwimpanuro z'ibyo bazomwigisha wumvise bakwigisha iki ku matekinike y'ukubaza ibibazo canke ku buhinga bw'ukungene avuga? Hari ibyo bakwigishije wowe ucibuka neza ushobora kumufashisha nawe nyine akazovyiteka kuzovyigishwa?
Ego ngerageze kumubwira azokwiga cane cane nyine ukuntu barondera inkuru shije nziza, inkuru nziza yo gukorera ko ukuntu bimeze n'ahantu ashobora kuronka inkuru babonye ko inkuru irekirika ikwije ari inkuru yishyura ku bibazo bitanu arizo uravuga uwo muntu uri kurakorera ko ninde ari hehe uri kukora kuki ni ryari iyo nkuru irikiraba hama ibyo bintu uri kurakora ko byagenze gute nyine ugatanga kugira inkuru ibikwiye. Hanyuma ngerageze kumubwira yuko ngo ashaka kumenya ibijyanye n'abana bo mu ibarabara wewe kubera agira bikunda kumbe arakunda nabo bana bo mu ibarabara ngira arashaka ko bava muri dosite bacya azoronka akajya keza ko kuyaga nabo abakore ko ibiganiro bitandukanye hanyuma amenye n'ubwo buzima bwabo.
Urakoze cyane rwose, n'impanuro nizo ibyo wize nivyo dukoresha mu gutangaza amakuru. Turabikoresha hano ku ishuri rya Amerika. Kimwe mu kintu gihambaye wavuze ni ukuringaniza inkuru ukaronka impande zose, ntuvugisha umuntu umwe wenyine, ukaronka uruhande rwose rw'inkuru kugira ngo abantu bashobore kumva uruhande rw'umwe n'uwundi, kugira ngo bo nyene bashobore kumva inkuru yose uko yifashe. Ni byiza cyane rwose jo nawe Viviane kumpanuro muhaye Sabra. Kino ni kiganiro rero gihe ijambo abanywanyi biradijwe cya Amerika, urwaruka ruko batwumviriza rurifuza kubaza ibibazo, gushikiriza n'ivyumviro. Reka duhere kumbure kuri Frederic ku murongo. Frederic uraho?
Yego ndaho Oriane.
Ni makuru ne Frederic umukuru w'abakozi mu nzu
umuyobozi. Yego umukuru w'ishami rya Sabwo mu.
Uraho neza?
Yego ndaheza. Nagomba kubashimira cyane bivuye ku mutima kuri ikiganiro mwatunganije. Hanyuma nkaca ntera kamo abo bamenyesha makuru babana. Ndababwira ko muri kino gihugu cyacu hari ingorane nyinshi zijyanye n'agateka k'abana. Nicyo nohera ko icya mbere hari abana bo mu mabarabara. Abana bo mu mabarabara uburyo bavukamo benshi bavuka kuri ba bantu babitwa ngo nabakozi bo mu nzu babayaya, ashobora kubura ahajya akugira ingorane ari ku kazi akajyara umwana ndayitwaje na sebuja cyangwa na nabuja cyangwa yavuye ku kazi akabura aharyama abuza aharyama agasanga yajyaye umwana muri ubwo buryo. Hanyuma ikibazo nacyo kigira kabiri, hari abantu bakoresha abana bakiri bato kuko baba mu Burundi. Numvise ko hari uri Gitega n'uri Ngozi muri iyo minsi mbere ndi gukorera Ingozi. Nashaka kubabwira yuko hariho abana usanga umuntu akoresha umwana w'imyaka itanu, imyaka itatu, imyaka ine mu kwireza ibintu by'amasambusha, mu kwireza ibicumbu by'amafiriti, ibigori, nyine biterwa n'ubukene bwa burimo. Ashaka gusaba abantu yuko boza bagakorana n'ishyirahamwe ryacu bakagerageza gushyira ibyo bintu ahabona, kuko twagerageje kwituranisha na debe turaba akarorero k'amazina agera ku majyana icyenda y'amaprovinsi icyenda y'igihugu y'abana twakoze bakoreshwa muri ubwo buryo. Icyo kintu na debe nta kintu na kimwe irigere kivuga ko dusigaje kujya kwitwa UNICEF nayo. Mugo twashaka gusaba abamenyesha makuru yuko boza tugakorana iyo nkuru, kuko ibintu byo byikoreshwa by'abana muri kino gihugu bigeze ku murindi munini cyane. Hama muri iyo minsi Gitega hari n'abantu baheruka hari n'abana baheruka gupfa bariko barakoreshwa akazi k'ingufu bamwe bariko bakurisha akazi ko kwikura amatafari abandi ugasanga bariko bakurisha kujyanye n'akazi k'ingufu kumesura abandi no gukubagurwa abandi gukoreshwa agatasa inzibyo batacu yafuguye agasanga indwara igasanga ibintu bikaba urukungi nakura neza bamwe bamwe babataye ishuri ugasanga umuntu amukoresha amutesheje ishuri umwana we ariko ariyigana wacyo amukoresha bari kumudanariza ibyo bashaje kumukorera mu rugo atafite imyaka yo kuba nukuri ibibazo nashaka kongera ariko ari byinshi cyane muri kino gihugu cyacu yuko boza tugashyira ingufu hamwe najya numvise yuko ari amenyesha amakuru bari hagati y'akaba badakorane n'iri shyirahamwe ryacu hanyuma sinzi ko byakunda ko ndabaha akanimero kanjye ka WhatsApp kugira bazondone twiganire.
Turaza kuyakira mu kiganiro turangije hama tuyibahe.
Nagomba kuyiha abanyamakuru nyine kugira bazondondire ikiganiro.
Ego turaza kubahuza ikiganiro kirangiye ndaguha nimero zabo canke bo baraguha nimero zabo.
Ego murakoze cyane urumva bagerageze bazo izo nkuru tuzikorane kugira urumva tugerageze turakora gato y'akabana kuko igihugu kirimo kugwa mu kaga kuko abana bagera ku murindi munini cyane kuko icyeganye twakoze. Ko muntu nagitega twakoze nk'icyegeranyo cy'abantu 50 bakoresha bene ubuzigo mu nzu bwo mu nzu twasanze mu bantu 50 twakoreko twasanze abantu batanu bonye ariyo bakora bakurikije amategeko kumva ariko tugeze ahantu hari rwose muri kino gihugu cyacu kubera ubukene inzara iki nagerageza numva baze duhaguruka ikibazo cy'abana ni ku ishuri si mu kazi. Murakoze Imana ibahezagiye.
Murakoze cyane Frederica, turagushimiye. Viviane cyo shikiriza kubijanye n'ivyo Frederic avuze ubuzima bw'abana bwo mwibarabara birumvikana birababaje cyane kuko umwana akoreshwa cyane urumva mwebwe rero ko mwari giye umwuga wo kumenyesha makuru nk'iyo nkuru yataka gute cyane woyikurikirana gute wumvise hari nk'abana bariko akoreshwa babigishije yuko mwovyita gute
iyo nkuru ukuntu umuntu ashaka kuyikora urumva ubwa mbere uri umumenyesha makuru ukereza kwanza gushikayo wowe nyine ukabyirabira cyangwa ukabitohoza kugira wumve neza yuko arizo nyine ari inkuru iyo nyayo atari ego hanyuma umaze kuyitohoza rero urayikora ukaganiriza abo bana kumbure uyonse bamwe mu babyeyi bamwe mu bajejwe amashyirahamwe yagateka k'abana muri iyo ntara cyangwa iyo komini bishobotse abakoresha bashoboye nabo ni kuvuga bakabyemera nabo mukavugana ego
murakoze cyane Viviane Jo. Wewe ikindi kintu wokora kugira ngo iyo nkuru uyironke cyo bari nk'iki
nk'uko Viviane abanje kubivuga icyane umumenyesha makuru niko ubanza gushika kuri plateau iyo nkuru iriko hama bikurikira ku bwanjye ntiyanatunganije amasurufu d'informasiyo kugira ngo ushobore kuronka inkuru itomoye kandi itohoje neza nk'icyo nobanza cya mbere na mbere nobanza kuronka umwana wo mu ibarabara akabanza agasigura neza ubuzima bw'ibarabara nk'ibintu bubishye bubabaje kandi butaryoshye atakazoza mu nyuma kumbure usanga leta ishyira icyo ibivuga ko kuko abana bari mu ibarabara na leta irashyizemo uruhara kuko abana bogabanuka mu ibarabara gutyo abaserukira leta barafite icyo bivuga ko na cyane cyane mbere amashyirahamwe inyobwa ko ari n'amashusho n'amashyirahamwe amashyirahamwe ajyiye gateka k'ibibondo ahita akora iki kugira ngo abana bave mu ibarabara ni iki kitoko yatuma abana buzura mu ibarabara kumbure iyo ngorane igaheza ikazaho bishyire kuri amasoso d'informasiyo.
Ni byiza cyane rwose ndumva yuko kabisa babigishije byinshi cyane kandi bizobafasha muri uyu mwuga. Sabra wewe kubyumvise Viviane na Jo batanze ko ibyumviro ku kuntu iyo nkuru woyikurikirana hari ikindi wumva wokongera ko canke wumva cyo gufasha cyagufashije mu byo ugiye kuzokwiga canke mu mwuga muri rusange?
Ego cyane byinshi byamfashije cyane cyane kumenya gukomunika kubaza exactement ibyo ari byo ukamubaza inkuru kimwe kimukwacu ukamenya ko ari byo hama ukatumufasha.
ni byiza cyane. Yego. Ejo wavuze ikintu cerekeye ukuntu nk'inkuru nk'iyi utegeza gukurikirana na Vivienne yakivuze kubijanye n'ukuntu utegeza kwishikirayo ukavugana n'amashyirahamwe atandukanye n'abavyeyi ukavugana n'impande nyinshi. Ejo wavuze kwishyiranye na leta nayo nyene ko iba ifise uruhara mu nkuru nk'izi. Kubana babamenyesha makuru muba mufise amakenga canke muba mutinya leta kuyegera mukayibwira nuko kintu cyifasha canke nuko nayibaza amakuru hari ico kintu cy'ubwoba bwo gutinya leta musanga benshi bafise.
Oriane cyambe na mbere ubwa mbere tugitangura cyangwa ubwoba burahari mbwa kugubu turamaze gutahura ico gisigura ubuzima twese dushaka kubaho kubaho cyo kinabana bose bakaryoherwa nanya mbere ikintu cyambe devoir ambe dufise ni uko umwana wo mu Burundi wese ashobora gutunganirwa hama mbere Burundi bukagira kazoza. Tumaze kuvuga leta abana b'u Burundi ubu ni pepinyeri ya kazoza ka leta. None abana bo bateko bategurirwa kazoza ni gute leta izo bitunganyije y'u Burundi ni kuvuga ntabwo badufise pole mama tuvuga ibyo tubona kireze ari gihe tugiye mu bita mu bitajanye n'icyo twa n'icyo badusaze mu bisanzwe ntabwo bagiye nka gihe mfise ku bwanje ndi kundagira pedoye y'umwana devoir ya mbere UNICEF yanzaniye ni bwa ngo mire pedoye a tous ses enfants bari vulnerable badafise icyo badafite icyo bashikiriza tubashikira imbere tubavugire hama baze bunze ikigo kirahanga kazoza kabana b'u Burundi.
Muri uko kuvugira ariko nako nyene no kugumana inkuru ukwiri nubwo muba mu rwaruka mukaba muri ko muravugana no rwaruka hama hari ukuri hakaba n'ibinyoma igikuru nuko inkuru nyayo ivugwa ata amasantima canke ata ibintu bijanye no gushaka kubavugira ngo nokora nabana.
Narijya twize ubuhinga bwo gutoza inkuru tube tugwanya gushira imbere inkuru y'ukuri inkuru y'ukuri.
Ni byiza cyane. Tugarutse kuri wewe Vivienne, nawe nyine kuri ico kibazo nyine kijanye na leta hari gihe usanga hari amakuru usanga akomeye harabaho amakuru y'ukuntu rimwe na rimwe bavuga yuko kumbura igipolisi gikubagura abo bana bo mwibarabara n'ibindi byinshi kumbure nka politique haramakenga wabonye abana benshi mwari kumwe mu promosiyo basi bari bafise cyane wewe wari ufise iyo bijanye n'uko no kwafronta kandi bivuze mu gifaransa ko numvise mu kivuga cyane no kuhangana na leta kubijyanye n'aya makuru y'ugwaruka hanze ubuzima bw'ugwaruka wumva umengo uhavubigiramwo ikibazo
pa oya niko atamakenga na gato nigeze ngira cyane nabo twari kumwe nigeze bagira kubijyanye n'inkuru twatwita kubera kenshi ugiye kuraba ibintu bikora ku gateka k'abana kenshi kwanza ni iminsi yose nta bintu by'amapolitiki usanga ari ibyo bintu bijyanye n'ubuzima bwabo bwa minsi yose ari nka sante ibijyanye n'amagara yabo ibijyanye n'ukuntu biga urumva ni ibintu bidateye amakenga na gato
ntibiba biri muri politiki kenshi.
Oya
ni byiza Radishwe cyame kisamiraniro Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turaganira n'ugwaruka gwipfuza kuja mu mwuga wo gutangaza amakuru abavyigiye abariko baravyigira n'abahejeje kubitsindira kuzovyigishwa. Turi kumwe na Sabra Saidi Amor mu ntara ya Gitega, turi kumwe kandi na Joe Bizumuremyi nawe nyine ni wo mu ntara ya Gitega afite bari hagati y'imyaka 12 na 16. Sabra afise 16, Joe afise 17, Vivienne ntiyanyibwiye neza ninaba ntihenze yavuze ko afise 20. Vivienne Vivienne nawe nyene yitwa Vivienne Ciza ari mu ntara ya Muyinga bose bariko barigira bipfuza gukora umwuga wo gutangaza amakuru. Turiko turakira kandi n'abanywanyi bishwe rya Amerika ku murongo bifuza kubaza ibibazo no gushikiriza ivyumviro kugwaruka gwipfuza gukora umwuga wo gutangaza amakuru. Twakire Beni ku murongo, uraho neza ga Beni? Benoit uraho neza?
Yego ndi ngaha ndashima Imana.
Uri mu yihe ntara cyangwa uherereye he?
Ndi muri South Dakota.
Muri Amerika. Ikibazo cyangwa icyumviro?
Ikibazo je mfise ni nicyo cyumviro ni nkuko bimwe nsanzwe ndabibona. Abantu dufise indoto yo kuba nk'abamenyesha amakuru ntibikunda kutworohera rwose, kubera hari ahantu dushitse ko twoshikiriza icyo twabonye cyangwa twovuga icyo twabonye kukunda ibona abandi barabishikiriza no kumwe bigenda bakunda gupangirwa n'ivyo bavuga bivanye n'abantu bo babibatijwe n'uruhande babarimo tugeze kuri aho usanga kugwaruka rukenera nk'ubufasha bwa leta kandi leta nayo ntibapangire nk'icyo bovuga mu mwanya bafite nk'icyo boshikiriza abanyagihugu baba bakurikira urwo gwaruka ikindi nacyo tumaze kubona nk'ingorane zishikira nk'abamenyeshamakuru muri ino minsi dutangana ko dutinya nko gutohoza ku nkuru kanaka bivanye n'ibyo twikeka bizava bishika inyuma y'iyo nkuru tuzaba dutanze rero nta mwebwe abamenyeshamakuru bimaze gushika ku rwego rurerure ni ukugerageza mukaduha inzira ukuntu twozifatamo tutarenza akarimbi k'umuntu kanaka kandi tugashikiriza nk'inkuru mu mwanya ukenewe atari icanishamo abantu canke yikoro itajanye n'imico n'akaranga yo bumenyeshamakuru
icyo mvuze ni ikintu gihambaye cyane mu gutangaza amakuru n'umwuga usaba yuko ukoresha ubwenge bwinshi cyane kugira ngo ntuhohotere uyu canke uwuriye canke ntucinyize uyu canke uriya ariko igikuru ni ukutangaza inkuru ukwiri ukuri kwayo ariko nabyo nyine ukabipima ukaraba nk'uko ubivuze niba bishobora gucanishamo abantu niba iyo nkuru koko ifise akamaro kahe mbega ni nayishikiriza iyo nkuru iraza kugira impact iraza kugira ingaruka yihe ku banyagihugu bariko barayumviriza byose utegerezwa kwicara ukabyiyumvira ukagirana n'inama nabo mukorana n'abakuyoboye kugira ngo murabe neza na neza iyi nkuru akamaro kayo na n'ingaruka yayo byose ni ibintu umuntu yicara akaganira nabo bikorana kandi ukamukisunga amategeko agenga umwuga ni icyumviro cyiza cyane Benoit
murakoze
cyane tugaruke kuri Sabra kuri icyo nyene Benoit avuze Sabra nta makenga wowe ufise yuko buhava uhogwa icyo wabonye cyangwa icyo wumvise ariko wumva wipfuza kugishikiriza ayo makenga nakuzamwo kuko mu itangazamakuru hazobe igihe uzobona ibintu bitangaje bibabaje biteye ubwoba bikomeye cyangwa ukavyumva ugategezwa gushikiriza iyo nkuru amakenga urayumva ko yoba hari
ego amakenga ariho gose kubera urashobora guhura n'ibintu biteye ubwoba me bamponeka udusha ubwira nk'umuntu wizera hama agufashe kuyikurikirana buke buke udashikira intambwe uronke n'abandi benshi bagushigikira komisa amakenga cahera
nawe jo hari icyo wakongera ko kuvyo Benoit yoba yashikirije
amakenga yahari sevre amakenga ntashobora kubura na karunguma umujournaliste ategerezwa kuba afiye umupoza n'umwemera kuri iyo nkuru yiwe mugabo ikintu kimwe ngiye noshikiriza ni uko inkuru aho tuyijyana sahantu twigenga hariho umushefu redakteur lui-meme ashobora kuvuga ati iyi nkuru turashobora kuyireka cyangwa tukayibandanya tuyikorerako komisa umushefu redakteur amaze gufata ingingo gutyo onye ashobora kubandanya inkuru yawe nicyo kimwe yuko hariho amategeko agenda umujournaliste hari urazi iyo nkuru yawe uraraba kitarengeje amategeko ugaheza ukayishikiriza bijyanye n'umushefu redakteur mbere yamaze kuyakira
ni byiza cyane nk'uko nabivuze urabaza bakuyoboye bakafata ingingo kuko ni nabo babazwa iyo habaye ikintu cyatangajwe giteye kubiri n'amategeko hama nawe Viviane ishobora kukongera ko
icyo nakongera ko ni uko inkuru ndikwiye gutera umuntu ubwoba gusa nabwira Sapa yuko azoziga si inkuru zose ziba tribune si inkuru zose umuntu ashobora kuronka ngo atashira kuri radio ubwo nyene abantu batse bayumviriza hari abaho navuga nka sega par example nk'akarorero kugenda gateka k'abana nk'akarorero nk'iyo hari umwana yafashe ku ngufu naho iyo nkuru woyitanga Sapa ntushobora nko kuvuga izina ryiwe urashobora kuyitohoza ukavuga nyine ukabivuga mbwa nk'izina ryiwe cyangwa nk'iyo ari kuri televiziyo agira ati urabona yuko n'isanamu yiwe bayizihiye hariho rero inkuru zimwe zimwe usanga naho witohoza ukaba uyifise inkuru ingaho udashobora gupfa gusigira nyine uko nyine Ego.
Ni ivyumviro ni vyifuzo ni ivyumviro vyiza cyane bariko barashikiriza sabaha n'abandi mu ntara zitandukanye batsindiye icyo bibanza byo kwigishwa kumenyesha makuru. Hari ibintu umuntu agenda arigira ku rubuga uko umwaka uheze, imyaka ingahe amaze mu mwuga wo gutangaza makuru, agenda ariga akagenda aririnda gukora, kuvuga, kwerekana bijyanye n'ukuntu utegerezwa gukingira uyu nuriya, nkuko Viviane abivuze, bakingira cyane cyane urwaruka, bakingira amazina yabo, ubuzima bwabo, kugira ngo ntibubangamirwe kubera iyo nkuru baba bashikirije. Ni byiza cyane. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Reka rero dutumire amatwi, turagaruka. Murakoze.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Ohiane Itangishaka, turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga mwumva buri munsi kuva saa kumi gushika saa kumi n'imwe Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Turiko turaganira n'ugwaruka ku munsi wa Mungu, tuganira n'ugwaruka ku buzima bwabo n'amagara yabo. Turiko turaganira ku bijanye n'ugwaruka ruja mu mwuga wo gutangaza amakuru, cyane cyane gutangaza amakuru ku bana bagenzi babo, gutoza amakuru ku bana bagenzi babo, kuko akenshi nk'uko mwabyumvise babivuze, amakuru menshi ugwaruka ruriyumva ko ubwo yashikiriza urundi gwaruka bagenzi babo kurusha uko bo yashikiriza abantu bakuze, abamenyesha makuru bagiye ku rubuga gutoza amakuru. Akenshi ugwaruka ntigwisanzura, ntigugurura ngo rushikirize ibintu uko bimeze neza na neza, ariko ugasanga kenshi rurisanzura iyo ruri kuraganira na bagenzi babo babamenyesha amakuru, kuko bafite icyo baba bahuje ko mu buzima bwa misi yose. Rero twatumiye bamwe mu gwaruka bariko barigishwa canke bahiganywe mu kuja kwigishwa umwuga wo gutangaza amakuru mu gihugu cy'u Burundi. N'umugambi watunganijwe na Leta y'u Burundi yifatanyije n'ishyirahamwe mpuzamakungu UNICEF, ishyirahamwe ryitaho abana ku isi mu Burundi. Turi kumwe rero na Sabra Saidi Amor, aheruka gutsindira ikibanza cyo kwigishwa umwuga wo gutangaza amakuru n'uwo mu ntara ya Gitega. Turi kumwe kandi na Joe Bizumuremyi, nawe nyene yaratsindiye icyo kibanza mu mwaka w'2015, akaba amaze igihe yigishwa uwo mwuga. Turi kumwe kandi na Viviane Ciza mu ntara ya Muyinga, nawe nyene yaratsindiye icyo kibanza arigishwa uyo mwuga, akaba ubunye ariko arabandanya muri kaminuza y'i Bujumbura kuyigishwa yiga ibijyanye no guhanahana amakuru communication, akifuza kuzobikoreramwo. Viviane, rero wowe uri Bujumbura, watubwiye yuko uri Bujumbura uwo mwuga warawukunze cyane, wifuza kuzobandanya, nihe woba waratanguye kwimenyereza ku maradiyo amwamwe ngaha mu gisagara cya Bujumbura canke uzobitangura ryari?
Oya, sindatangura kwimenyereza, ndo bitangura ngira mu mwaka uja ngiye mu wa gatatu mufite masaje, niho ndo shaka gukora masaje ku mahadiyo cyangwa televiziyo. Ego.
Nawe Joe Bizumuremyi, waratsindiye urabyigishwa imyaka ibiri ibiri n'itatu, waratangiye kubyimenyereza kugira ngo ukore akazi nyako k'ubumenyesha makuru canke uracabandanya ubyiga?
cyane ndabandanya niga kandi ko nyuma ya formation twaronse novati ama opportunité menshi cyane taronka ama opportunité menshi cyane cyenda ndabandanya kubandabandanya uyu mwuga ko twize byinshi je nabandanije cyane photo audiovisuel gukora amareresi documentaire nabandanyije réalisation documentaire ahantu hamwe gushika ubunye kandi niyo nivuga kari carrière yanjye ndiko ndabandanya kandi nzobandanya n'inyuma y'ishuri no mu buzima bwanjye ni kajoje
kuri icyo kibazo nyene iyo nyishu nyene jo ni n'umwuga kumbure twavuga ko utamenyerewe cyane mu Burundi cyangwa ubwize aho uri igitega wo gutangaza amakuru biciye mu mareresi wumva hari intege bariko baragutera intege muri uko kwiyumvira uwo mwuga mu bantu muri kumwe cyane mu muryango kuko ni ibintu bitamenyerewe cyane barabibona barabitegera
mu muryango barabitegera cyane barateye intege gose baranteye intege kandi ndishimye mugabo cyo kimwe na UNICEF ndishimye cyane cyo kimwe nabo turi kumwe abafa journalist ndishimye cyane ko intege ya mbere n'amasomasho akaba turondera kandi amasomasho meza cyane kandi aduhabona professionnel mugabo au niveau yo kuronka ahantu tuza turi apika gose ndandi apika gose abantu bavuga ko bitaraba ibintu kire kuyibi njo gushima gose nkaba partenaire voilà je ne veux pas ama partenaire ama television ama ayo ma boîte comme comme de cinéma na ntaritora cyane bashoye kujya hamwe ngo dukorane hama ngo duhebe twiyapike dushira abo njo twije
none nko kuri uwo mwuga ari kuri imenyereza hari ubuzi bwo ku ruhande woba urakora kumbure kugira gufata amasanamu y'imisi mikuru n'ibindi ndi bishaka kugufasha gutangura kwiyungunganya gutangura kuronka uburyo ukeneye kugira ngo ubandane
ego navuze pour le moment je suis un réalisateur officiel wa uisha mu gitwa CWC ndo mu réalisateur officiel ndo mu réaliser ma documentaire d'accord amareresi numa dukora amareresane ya ma documentaire nyina janye na gatika ku mwana na ku mukiko bakenyeje
none ubikora buri munsi minsi yose ubikora amasanga y'ukundwi ko numvise uwiga navyo nyina
oyaye si dukora ku myezi kimwe ndafata nk'umwanya nko mu buruhuko nk'iyo naheruka nayikoze mu buruhuko buniniya ama ari nka tournage nkafata igihe cy'ama weekend cyane igihe turi biba ku ishuri sino ishuri niyo priorite ya mbere
nziza cyane kubandanya unonosora uwo mwuga urakoze cyane Sabra urumva yuko mu mwuga wo kumenyesha amakuru harimo audiovisuel kwerekana amareresi gutangaza inkuru biciye mu mareresi harimo kwandika amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi hariho kuyatangaza ku radio nikihe wumva uzoshaka gushimika ko cyane mu gutangaza amakuru
kuri audiovisuel
senior amareresi urakunda gufata amafoto
ego cyane
ni byiza cyane radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanye tuganira n'abanyonyi b'ijwi rya Amerika twakire Jerome ku murongo wa telefone Jerome uraho neza ego urakoze kwihangana ku murongo ikibazo cyangwa icyumviro kugaruka ariko ririgira gutangaza amakuru Jerome urantunga Jerome telefone yawe ntiyarikira camwe neza araba ahantu hagarara ariko haracamwe induru nyinshi subiramwo inyinshi yawe byagenze gute
Mhm. Mhm.
uradutunga telefone yawe irabandanya kujamwe induru nyinshi nibaza ko biragoye kukumva uradutunga nibaza ko ku murongo wa telefone iwawe vya hari harimo induru nyinshi bigoye kumva ico ari kurashikiza ariko twumvise yuko bari kuratera intege bagenzawe turi kumwe uno munsi mu kiganiro kandi ko nawe wari wipfuje kubikora ariko ntivyagukundira urakoze cyane gose nkuko twabagiye turi kumwe na Sabra na Jo na Viviane bemi bipfuza kuzokora uwo mwuga wo gutangaza makuru radishwe cy'u Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kano kanya ndashaka gufata minota mike amasegonda make nkeze umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Claude Ganza munyamagana atumukeze ku bugeni bwiwe uno musi ni bugeni bwiwe hari mu Rwanda Kigali mu Rwanda Claude Ganza munyamagana turagukeje cyane hano ku radishwe cy'u Amerika nifatanyije n'abagenzi banje mu buhinga bw'ivyuma no hano ku radishwe cy'u Amerika twese turagukeje ku bugeni bwawe bw'uno munsi aho ikigali mu Rwanda radijwe rya Amerika isamiranije Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda reka tuko turaje ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi cyane kiryoshye cyane kandi nashimye cyane kuko nk'umumenyesha makuru biranshimisha kumva hariho ugwaruka mu gihugu kiriko bariko baripfuza kuja muri uyu mwuga naho hari inzitizi nyinshi kuba atashure nka kaminuza canke ishure zishimika cyane cyane kuri uyu mwuga ukumenyesha makuru ariko birumvikana yuko hari uburyo butandukanye bwo kwiga ibijanye no gutangaza makuru ukanabikoramo rero reka duha akajambo ka nyuma abatumire bacu Sabra wakoze cyane kwitaba ikiganiro cy'uyu munsi turongeye kugukeza akajambo ka nyuma dusozeye
namwe murakoze cyane nashaka nshimire abafashije bose abanyakohajije mbwira n'abandi bana bajye baratanta shansi yabo nimba bafite icyo cyumviro cyo kujyamo ariko murakoze
murakoze cyane nawe Jo mu ntara ya Gitega nyine akajambo ka nyuma
murakoze cyane Oriane kwanza kuba kuntumira mu kiganiro kugira ngo nshobore gushyira ibyiyumviro byanjye hama ntera nsaba cyane abariko batwumviriza rwose cyane cyane amaradiyo international n'amaradiyo national dokazi nyine mu Burundi ko twitaho gukorana natwe kuko turashoboye cyane cyane ayo mabwate do sinema ayo mabwate y'amafilimu documentaire ku twitaho hama tugakorana natwe kugira ngo dushobore kwiyapfika hama dushobore gukorana ntumi akandi n'abarundi kwitameza katika kibibondo niko kazo za kacu niko kazo za kiburundi hama murakoze cyane
Jo murashoboye koko turavyizera kandi turizera kuzobandanya tubabona mu rwego rwo gutangaza amakuru nawe Viviane akajambo ka nyuma nawe turagushimiye cyane kwitaba ikiganiro cy'uyu munsi
murakoze cyane akajambo ka nyuma nubwa ni gutera intege abo badusubiriye aba bafashe marite bakabo bashasha bagira intege nabo batoronka amakonferanse batoronka ubumenyi bwinshi batoramenyera byinshi nonge ndababwira gukunda umwuga bakaja barafika ibyo biga ego
urakoze cyane rwose radijwe rya Amerika isamiranire Washington DC mu kirundiro mu kinyarwanda ndashimiye cyane rwose mwebwe batatu Sabra Jo na Viviane mwitavye kino kiganiro reka tuheraheze kuri aka karirimbo mukunzi w'ijwi rya Amerika yaririmbiye ijwi rya Amerika ari keza avuga yuko dukora akazi neza yuko dukunda turamushimiye cyane tubashimira namwe mwese rero mwaduteze amatwi n'ababajije ibibazo n'ivyumviro mu buhinga bw'ivyuma ndashimiye Fatu yadufashije kwakira amatelefone y'abahamagaye na Voitep yamfashije mu buhinga bw'ivyuma ndabifuza kubandanya muhimbaza weekend nziza mwese aho muri hose mwari kumwe na Oriane Tangishaka
Yaratanze jambo abarundi turi ruhusa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwisi ry'Amerika.
radio kipija Amerika yabaye isubizo cyacu radio kipija Amerika yo yabaye isubizo cyacu mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu Mugutangi jambo, mubanya jihugu yo Yabai, isumizo chachu Ikisaba kodi, bakarorero Batanga makuru ahumuriza Baratangi jambo kuri bose yo batavangura Umyaka imaze isamirana ibyiza gusa bijya byarira